bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda amahoro nshuti mutwumva muri Ryanino kandi na Noheli nziza iradi ijwi rya Amerika mutwumvira ku FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana ku FM 104 n'ibice 3 kandi mushobora kumviganiro byacu ni ku rugagwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Muri studio y'indwi muri kumwe na Diane Nahazwe alimesheje ikiganiro muri Isanga cuno munsi.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uno munsi rero nshuti bakunze ijwi rya Amerika batumire ni mwebwe muri ko muratwumva iganino muri ko mumva ijwi rya Amerika. Nta kindi tuzakuyaga, tuza kubaha ahubwo akanya ko kwifurizanya Noel nziza, ko kutubwira uko muri ko murayihimbaza iganino aho muherereye ahatandukanye, haba mu Burundi canke mu Rwanda no mu bindi bihugu byose ibiri iganino aho mushobora kumva ijwi rya Amerika. Akaririmbo ka mbere ni ijoro ry'igitangaza ku izina rya bagenzi banje bose. Ndayifurize Noheli nziza.
Natamenye ijoro ry'igitangaza ku byaremwe byose. Ijoro ry'ukiza yacu ukiye, ijoro isi yakiriwemo. Ijoro twaboneye
ko rero duhe akaryo mwe muri ko muratwumva muri ino duhereye kuri Jean Ndayizeye amahoro. Jean Ndayizeye na Noheli nziza.
Mwaramutsenje ni ndifurije Noheli nziza ku ijwi rya Amerika mwese aho muri mu bamenyesha makuru.
Ni Diane Nahaza ariko ntacu natwe turakwifurije
umunsi Noheli nziza.
Turi bamwe turi bamwe. None uramaje hega Jean Ndayizeye.
Egome twe turakomeye twarose sino nyinshi hano muri Iowa leta zunze ubumwe za Amerika. Yaguye ari nyinshi kabisa ngira ngo iriko nayo nyine irasasakaza Noheli.
Muriko muyitegurira gute none kuyihimbaza? Hari abarundi muhava muhura kugira ngo musangire cankeje.
Eka tuyihera uno munsi tufise akaruhuko ku kazi. Mu masaha y'imbere y'umaze guca neza kuko haracari mu gatondo turatororokanya natwe tuyihimbarize hamwe.
None Gajon, nk'umuntu ariko aratwumva ari mu Burundi canke mu Rwanda canke ahandi hantu, uwo mugereraniza gute Noheli ingene ihimbazwa muri bino bihugu n'ingene ihimbazwa mu bihugu byacu?
Ahuko novuga ati na gahombo kanini yakurijewe kuba ntari mu gihugu cy'u Burundi cyanyibarutse. Kuko ndiko ndaraba ukuntu bafata Noheli hano no mu Burundi cyangwa Afurika yose, sico kimwe na naho bitandukaniye. Bamwe nta naho bihuriye.
Biza gutandukanira he?
bimeze nk'ibitandukanye kuko umenga ntibayitaho cyane kuko nk'akarorero urabona icyita kiri Afrika nk'uno munsi kuwa mungu benshi baza guhurira mu mashengero kugira ngo bayinina haze ariko amashengero muri Amerika menshi nka yose arugaye ntabwo yuguruye nico gitandukaniye kurumva rero karakanyamunezi y'abananje ndi mu gihugu hagati muri Afrika nanje nifatanya n'abandi bariko barahimbaza mu mashengero atandukanye.
Nta kundi reka rero duce tuguha akanya kumbure wifuriza ufise ku mutima mutashobe kuba muri kumwe mu ruryango n'inshuti zawe.
Eko me kanje mpera ngaha nyene mpe akantu bita surprise umugore wanje madame itwa Esperas ndamurinda mukamurinda n'abana biwacu duvitaniye ni batanu ndamwipfurije Noheli nziza n'abana bacu twese Imana bandanye kuturinda.
Urakoze cyane gose.
Hanyuma nce njya mu gihugu cy'u Burundi naco nipfurije Noheli imiryango y'iwacu ku gasozi katwe komine Nyarusange ndasuhuje umustanteri wa mbere ari watwara ako gasozi yitwa Fredina bangira inama hanyuma na bisumba gutira Jacques data wacu na nyokuru baranyetetse Patricia eka n'abatoyi bacu bose mbese n'abandi bari giteka mutoyi wanje tubane no ari kwihimbariza mu Burundi niyari nawe nyene ndamwipfurije Noheli nziza.
Urakoze cyane gose Jean Daize ubutumwa bwa Ijwi rya Amerika irabushikanya aho bari tukiyipfuriza
n'abatashoboye kumva amazina yabo ku izina ry'iwanje bose bayisangirira hamwe banezerwe mu mwami w'Imana.
Urakoze cyane gose nawe tukwifurize Noheli nziza
namwe mura
Ijwi rya Amerika twese kandi na Louis Michel. Louis Michel ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza mubawe bose.
Ndakumva neza wambyewe nanjye nkwifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhengetse.
Urakoze cyane.
Werewitwa nde mwebwe?
Jenny Diane Ninahazwe.
Diane Ninahazwe. Noheli nziza n'umwaka mushya muhire mushiki wanyu.
Urakoze cyane gose. Uhereye amajahi Louis Michel.
Ubu ndi mu Rwanda.
Muriko muhimbaza.
Ndi mu ntara y'amajyepfo muri Kamonyi.
Muri Kamonyi
mu karere ka Kamonyi
ubona gute Noheli
mu karere ka Kamonyi district
aho mu Kamonyi Noheli muriko murayitegura gute canke mwatanguye kwihimbaza
reka mbere muvandi ana mu Kamonyi biraryoshye kuko bavuga ku Kamonyi mu karere ka Kamonyi
mu karere ka Kamonyi ha
ya mu kinyarwanda kire niko tuvuga ubu turaryohewe aba we turaryohewe cyane ibihe bimeze neza mazimisi tuona kabura akazuwa karava imyaka ireze mbega ibishimbaga nina hazwe mbega ibirayi mbega amage yewewe reka tumerewe neza rwose singiye kukubisha
nuko mwamaze kuja mu isa canke mwava mu ijama
ubu rero jyewe mbona n'ubwo bwo kutabona ariko mfite amahirwe ntuye hasi y'urusengero umvuye gusenga kano ka mwanya mfite ka gakoni wakazi ka gakoni k'abantu batabona
kamwe bagego
ndagafata nkagenda nkagera ku rusengero nkagenda nkasenga Imana nkanayishima none ubu ndatashye mu kanya nubwo nimara kugera imuhi ubu nicaye mu cyumbi wanjye
nuko ukaba rero ugaca ushaka ko kwifuriza Noheli nziza abandi Galuwe Michel
bose ndashaka kwifuriza Noheli nziza hari umwana witwa Jean de Dieu atuye mu Nkomane mu karere ka Nyamagabe hari umusaza witwa Yosefu atuye ku Kimihurura ahantu yitwa mu Myembe nirenganya Fontaine ari Kinyinya umuntu witwa Hagenimana Daniel ari Imbuga ngari i Rubavu ndashaka umuntu witwa Manizabayo Jean Marie umuntu witwa Byishimo na Hazard abo ni abanyeshuri bari mu biruhuko ndashaka umwana witwa Eliya w'Igitwe ariko ari i Kigali hari abadamu nabo abadamu tuyaza mu Rwanda turabubaha uranyumva
nabo kubakwa nabo kubakwa
hari mama Louise hari mama Creya hari mama Prince hari na mama Karisa baje niwe nziza ndashaka karanyuze na Viatori majyarugu ndashaka siwa mana motari na kazungu na tubi hari mu bugese ndashaka umutwaje ni mana Jean Dieu n'umwe ni tsasa mso ndashaka umuntu cyabigira imfura protege ndashaka tienu kumwima na Dani nabye senima na Elize munyawera fose wibuyoga wono muyoti
urakoze cyane
ndashaka kwitwa damu irutu evarite kugikondo Gilbert na Salomon.
Urakoze cyane gose Louis Michel nawe duce tukwifuriza noheli nziza mubawe ngaho mu Rwanda.
Ndabashimiye cyane mugenye nziza kandi umwaka muza urye neza.
Urakoze cyane gose. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ministeri y'Indwi muri kumwe na Jean Diane Nahazwe akanya twabahaye nako kwifurizanya noheli nziza mutubwira n'ingene muriko murayihimbaza aho muherereye hatandukanye. Duca tugerageza kubafasha guhimbaza iyo Noeli tubicishije mu midiho itandukanye. Kano karirimbo ni Dore Inyange Yera, murumva ko kari mu mudiho wa Zouk, na karirimbo karirimbwe n'umurwi Chorale y'Ugwaruka, Chorale Saint-Dominique mu gihugu cy'u Burundi. Urukurikirane rwabo rushasha rw'indirimbo iyo dusangamo rukaba rwitwa Nimugire Amahoro ya Kristo. Tukaba turi kumwe na Jean de Dieu ku murongo. Jean de Dieu, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego murakoze cyane, ndabashimiye kumumpaye kano kanya.
Uherereye he ga Jean de Dieu?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Muriko muhimbaza gute Noel nimba mwayitanguye canke byifashe gute?
Ego twayitanguye vuba, twayitanguye nka je natanguye mu gitondo cya kare hafi nka saa 2 ngasinzi nk'iyo masaha iyo ntayonje.
Twebwe turacari saa 3 z'igitondo, ha?
Ego twagiye gusenga ariko twapfuye turi kwitegura naho ejo kumusenya aho. Ego cyane rero nashaka nacyane gutasha. Ni kandi narumwe nabwo kwifuriza Noel nziza.
Urakoze cyane.
N'abarundi bose ndabifurije Noel nziza. Hanyuma ndifurije Noel nziza ko jewe mvuka mu ntara ya Rumonge muri komine Muhuta, abanyarumonge bose ndabifurije Noel nziza. Nawe muri komine Muhuta na cyane muri zone Busenge Mutumba Gasebe ya bose nabifurije Noel nziza n'ababyeyi banje bahaba.
Yego.
Ama ndifurije Noel nziza n'abanyeshure twigana muri kaminuza nderabigisha NS no n'abandi muri kaminuza y'u Burundi. Ndifurije Noel nziza n'abanyeshure twaje kwigana ma internalise de Gisenyi. Ama ndifurije Noel nziza n'abakristo bose mu ishengero rya Pandekote ko je ndi umukristo usenga muri Pandekote. Ndabifurije Noel nziza.
Urakoze cyane gose Jean de Dieu i Bujumbura, nawe tukwifurize Noheli nziza hama n'umwaka mushasha mwiza, kuko urabona ko turiko dusa nk'abayigerezayo.
Ego murakoze cyane.
Ku wundi murongo wa telefone turafise kandi Theodore. Theodore, ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza. Theodore.
Naheli nziza namwe twese.
Muherereye he?
Iherereye mu Rwanda. Mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru.
Noheli ngaho muriko murayitegura gute, muriko muyihimbaza gute, nimba mwayitanguye?
Naheli twayitangiye, ndabona ishyushye cyane rwose.
Muteguye gute? Mu muryango.
Tubanye n'umuryango, ubu twanayitangiye turimo duserebura nta kibazo.
Nuko gaca ushaka kuyipfuriza abande uno munsi?
Ndayifuriza nahereza, ndayifuriza nyogokuru wanjye. Nayifuriza tante utuye Iburasirazuba. na ifuriza mubyara wanje Oreste kwikinihira ku bitaro n'umudamu we hamwe n'umuryango we wose muri rusange
yego
na ifuriza abanyarwanda bose muri rusange n'abandi bose ndabyifurije
urakoze cyane gose Theodore natwe ijwi rya Amerika turakwifurije Noheli nziza
namwe mugire Noheli nziza n'umwaka mushya muhire
urakoze cyane Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaca ariko turabaha kanya mu kiganiro muri sanga ko kwifurizanya Noheli nziza no kutubwira uko muri komura yihimbaza aho muherereye turafite kandi Innocent ku murongo Innocent ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza
ego
uherereye
ndimisaga cha Bujumbura
ndisagara cha Bujumbura amajahi neza na neza
Nezaneza ni mchicho.
Mchicho bitoke. Mchicho. Mchicho bitoke no hiri mulikomu la himba za guti.
Mchicho bitoke na himba za guti. Mchicho ni mwumulata likirenga. Mchicho bitoke na himba za. Leza kuta mafaranga ni mbunu menga.
Kirenga. Na chumu chamu kura kuridu ke mufise hama mugasangira nabari hafi yaani.
Ego.
Innocent, ugachusha kareo kifuriza no hiri nziza ne?
Okay, ni kuza na wewe mja, wewe wachu, wali kama mbele cha Bujumbura.
Mhm.
Ego na wachika ni mura mja, ni kumi ni mbuye, sababu ni wali kama Bujumbura ni nini? Ego na mke mjua nje, mwa na wanje, kiera.
Mhm.
Ego na
wachika. Ura kuzi chani gosi na sanga mochi bitoke, au mimi kumwe mimi kumla tukumbiri zania muzi, ijo ya Amerika ni labi furi jeno heli nzito.
Ego na kuzi chani.
Mhm. Dori Nyange akaririmbo ka Chorale Saint Dominique Bujumbura mu Burundi. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni mu mpera z'umwaka aho muri tukibaza yuko muri ko muheraheza neza Noheli muri ko muyihimbaza neza turabifurije kuranigwa mu byo murimwo byose turafite rero Emile ku murongo Emile amahoro amahoro Emile ikaze ku Ijwi rya Amerika na Noheli nziza
n'izango mwaka mushaka kuri ngwa Daniel
urakoze cyane Noheli yamajega Emile
nerere mu Rwanda
mu Rwanda hehe neza na neza sabwe
igari
ikigali kata muri ko muhimbaza gute no weriga Emile ngaho kigali
abona hamereye kwere ko arahimbaza neza nyene kigali barayiteguye neza nitako ni myiso mihanda
eh
una masenge sabasenga nyene bagenda basenga neza kabana ikigali kumitima wali kaya yaki ya nezi tanyeni mwana yeza wakutile mwanezi
eko nukureka tuchetu vandanya na mwetu yibifuriza muhimba zeneza hamugasha kakuifuriza ndewe unomose gaimiri
nga wanasha kakuifuriza mwaka mwizano wa njiza umudamu wa andari kuruhororo yukwa kwa jinda wa shimana ina wabanyi wa andemu wose na gangu Joseph umudamu uyu nimo chuza chuza ku isoko nama ibimezama indika nabo tukirita Karoli na kisoko sokro sokro sengero gwa sokro
ndo ndo mu ntara ya Ngozi
imunara ya ngozi
niyuba niyuba
niho nyene natinda nahone niho nihere ama ni polisi ruma kamizana no inzi ivano mutama bitambo ni ma wa pedas na magaita bara ni na magaita bara ni nganda ni polisi ruma kamizana no inzi zanye ne eje ni wagi
urakoze cyane rwose Emile ngaho mu gihugu cy'u Rwanda ugire umunsi mwiza noheri nziza mu bawe bose
ni wagiye nabo dusangiye groupe yose kuri WhatsApp na Facebook
groupe yiki
groupe nyene y'urubuga rwacu tuza turandikana ya turamukanye
urakoze cyane rwose ugire noheri nziza
murakoze nabo kuri Amerika
hariho kandi na Etienne ku murongo Etienne amahoro
Etienne, bo mutuvugana ndi muri karte ya Charama
Charama ubona gute noheri niko murayihimbaza
noheri nokuri atara kandi noheri ni sawa ndabona umunezero mu gisagara cya Bujumbura abantu benshi banezerewe barajyohewe ahantu henshi ku ngo umuntu aba ariko aracya ndabona ibintu bimeze neza banezerewe cyane
nuko rero ugaca ushaka kuno munsi kwifuriza noheri nziza abandi
nashaka kwifuriza noheri nziza mama wanje ari ahantu bita ikiremba cya Ngozi kitwa Rwasa Dimitira akaba ba papa wanje batoyi uwitwa Sabine Mievarise agacyaza uwitwa Rwasa Patrice aherereye Ngozi n'uwitwa Ndagijimana Sharire ahagaze ikiremba nacha nongera nkifuriza noheri nziza nyogokuru wanje nawe nyene ari ahantu bita mu ruyumo nacha nongera nkifuriza noheri nziza rundi data wanje yitwa Gwadekera Filipo
urakoze cyane rwose
ego nayisigaje abantu babiri nta kibazo
ego
abantu babiri ariho umugenzi wanje ari mu gihugu cy'u Rwanda ahantu bita Igisenyi itaramira Imana Celestin ndibazuka nyumba cyane nabo ngawe hari uwundi petifere wanjye yitwa Elias n'uwundi yitwa Niyonzima Ruwi ahengamye muri kaminuza y'u Burundi
urakoze cyane rwose Etienne ngaho onyicarama mu Burundi
mwampera akaririmbo ka mukurarinda kanoeli sinzi uko ukabona narindagakeneye mu wamukoze
Fatuma Rimasi Kalala muhinga bw'ivyuma avuze ati nikabura habura urwango ngo araza kugerageza
ariko nta kibazo
urakoze cyane ugira umunsi mwiza inyuma ya Etienne duce twakira na Thomas amahoro kandi kaze kwijuga amahoro uhereye amajahe gatoma
ndi mu Rwanda
noheri niko murahimbaza gute
twayiteguriye mbona ibinyobwa byose twabitunganyije
ibinyobwa
akaboka kose kari hasi
no kumuhimbariza mu muryango canke n'ababanyi
n'umuryango n'ababanyi kwa nyina
ugaca ushaka kwifuriza noheri nziza nde
wa mbere ni wewe cyane cyane
urakoze cyane
mbanda ndagukunda kuze nuko nakoze
ni Diane ni nahazi
duka nara kubona
abandi
mu gihe cyaba kono vuka
urakoze cyane gose
wa kabiri ni oriya bitangisha
ku izina giwe ndagushimire kandi ndashikana ubutumwa
atangiye nda i Burundi mu Kayanza abona umubyeyi we batese witwa Ndayizo ya Andre akora kuri kwa Burundi nabo bikora nabo bose ntabandi bitabifuriza noheri nziza mbona n'umugore wiwe yitwa Coronaria ndayitwaye ko n'abana biwe bitwaye umwe yitwa Gere undi Garasu
urakoze cyane rwose Thomas ngaho mu Rwanda nawe ubwira umunsi mwiza na noheri nziza
yego namwe mugire noheri nziza n'umwaka mushyashya muhire
yego
sana aragahora niteka dawe yamuteye afite urukundo rutagira ingero Yesu Kristu naganze amahoro uzoyasangiwe Amaria tuyo sari korera Nunga mikwarami Tumu ya gerirenge Nasimi yungami Chane
Jogi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kuri WhatsApp yacu mushora kutwakura ko gukyunatwe tukabakura ngo mutashe abanyu mubifuriza noheri nziza mongere mutubwire uko muri ko murayihimbaza akanimero kacu ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu urimwe tukaba dufise Albert ari ku murongo Albert noheri nziza kandi kaze ku Jogi Amerika
Mwafodestani
Sobukino cyese twari gusura ya mugani twabonetse neza kubera imvura yabaye nyinshi cyane n'izahiye mugabo dukese tuboneka no duharage dukese kinyemo.
Akanoheri none mugahimbaza gute Galbert ngaho mugamba.
Mugamba nyene bari yumunganye nyene uko bisanzwe kubera hari ubukene mugabo uko bimeze kose umuntu twari usarasangira n'umubanyi n'abagenzi. Kumbu nakabyifata mwo aho yihanza nyene upfa ahashobora kwikora ko bisanzwe nyene atarenze tugasiba ariko
Kirundi bavuga ngo duke duke hanira bankana muca mwikora kuri utwo mufise hama mukadusabikanye
birumvikana n'itso nyene
ego Albert ugacu ushaka rero uno munsi kwifuriza noheri nziza nde
ego noheri nziza no sangura kuyifuriza mwebwe mu mpaye murongo kandi ndanabashimira yuko mudahengeshanya kutuba hasi kutwiza makuru n'ibindi biganiro nyene ndabashimiye cyane
urakoze cyane Albert
sa ubugambi bangi abarundi Burundi ko atanzwe bayi nuko nane yasabaza amahoro Burundi hagira iki Asangira ko saba n'abategetsi basi ko kuba abategetsi yabo muri uno mwaka tugiye gutangura badashyira imbere inyungu z'igihugu kuko gusa imbere zabo kugira batwarire bose izere yuko ku mwaka uzoza ariko bizogenda nkaca nsabira n'amahoro y'amakuru yose ahari horane
Albert turumvaga telefone kawe kariko karacikagurika ngira ngo turaza kongera tuguhamagare kuko telefone itari kirumvikana neza ariko ariho na Diodone ku murongo Diodone ikaze ku Jugu America na noheri nziza
yego yatwese amakuru ngaho ku Jugu America
kuri namarembe turashima
ni byiza cyane natwe namahora muri Australia
atari gihindutse Australia majahe neza na neza
muri Melbourne Victoria
Noheri muri ko murahimbaza gute ngaho Australia ga Jordan
oya no kuri nubwo ari mwijoro budufise sahindi bw'ijoro na mahoro ntangorane abantu bose baranezerewe bimeze neza yego
aho ukera murahava mukuri ki mu Barundi baba ngaho
n'abanyarwanda kubahimbaza Imana tuzohimbaza Imana twibuka ivuka rya Yesu Kristo hanyuma ku bandi nabo batara yinjiramo bazoba bikorera ibyabo ntazi nuko bimeze
yego iyo Noel yo ngaho muri Australia yigiranije niyo wavuye mu Burundi wobwira iki abatwumva bitandukaniye he bihuriye he urabona hari aho bisa bisaniye
hari itandukaniro rinini ya cyane kuko hari iwacu twahimbaza ivuka rya Yesu twivuye inyuma cyane aho wasanga amahoteli n'utubare n'ikibyuguruye kugira ngo abantu bashobore kwivuna umusase n'ibindi ariko aha muri Australia kuri uwo munsi amasoko yose arugara n'amaofisi nta biro na bimwe bikora mu bisanzwe umuntu wese ahimbariza umunsi mukuru mu rugo iwe canke aho muba muhurira nko ku masengero n'ahandi hantu
yani nacyo gituma kenshi bishimira kwivugira muri rusange atuburuhuko bwiza hakubwira Noel nziza nuko rero Dieu Donné ugaca ushaka uno munsi yugwifuriza Noel nziza abande
ego ubwa mbere kamere ko twubakanye aha mu rugo uwo bita Ameri hanyuma n'abana Imana yampeza DJ nabo ndabifurije Noel nziza hanyuma nkaca nsimbira i Bujumbura ndahabona uwo bita Ndayisaba Libe nawe ndamwifurije Noel nziza n'umwaka mushasha mwiza
yego
hanyuma nkaca nsimbira hanyine mu gihugu cya Australia hari uwo bita Ndagijimana Rui ari mu gisagara cya Newcastle nawe ndamwifuriza umwaka mushasha mwiza hanyuma kumbure abayoboke bose b'idini canke ishengero rya Revival Pentecost muri Australia aho bari bose baje bagire Noel nziza aho bukera
urakoze cyane gose Dieu Donné
ntararangiza ariko nagomba nifurize kandi Noel nziza n'umwaka mushasha abantu bose baba Barundi n'abanyarwanda bumvirije ijwi rya Amerika
urakoze cyane
aho bari bose tukiragiye namwe mudushikiriza bino biganiro
urakoze cyane gose Dieu Donné ngaho muri Australia mugire Noheli nziza
murakoze cyane
ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda na kanya twabahaye muri Isanga kugira ngo mushobore kwifurizanya Noheli nziza mwongere mutubwire uko muri ko murayihimbaza irya nimba ganze ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Mr. Ndwi muri kumwe na Joy Diane nahazwe turacari ko turabaha akanya ko kuramutsa kwifurizanya Noel nziza aho muri irya nino twongera kandi tubabaza uko muri ko murayihimbaza turacabandanya rero mu kanya turaza guca tubandanya twugurura imirongo ya telefone ariko tubanze twumviriza akaririmbo hari ijoro ryiza
Kristo Yesu kandi mukiza.
Joro na karirimbo kumugwi Shemeza Music tukaba dufise ku murongo wa telefone Nduwimana. Nduwimana, ikaze ku ijuru ry'America na Noheli nziza.
Yego namwe ndabaramukije.
Mhm, uherereye ga Nduwimana?
Yego ndega mu Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura.
Kanyosha mu gisagara cha Bujumbura, Noheli muri ko murayihimbaza gute?
Yego twayiteguriye neza. Abantu bose bariko barasuma bayiteguriye neza yatukore nk'idoka. Yego,
ubundi muri kino gihe hari gihe bahura baca bavuga ibiciro byadugije ku masoko, ari byadugije canke biracari uko byari biri?
Oya, ibiciro byadugije ngaha mu Kanyosha, umuntu arasuma n'uburyo abona afite.
Yego,
kuko ntaje gutereta kugura kuko imiti mikuru iguye mu buzima burabandanya.
Ubuzima burabandanya, uvuze ukuri. Ni ukuri Nduwimana, ugaca ushaka yuko uno munsi ijwi rya Amerika rigufasha kwifuriza Noheli nziza abandi?
Yego, uwa mbere ntanguriye ko ni Franki ngaho mu Kanyosha kuri Franchiri Brete Nayiti. Uwa kabiri Teatere ngaho ku Mugwiza na Diomede na Jamari. Nika chabona na Charles na Siripe na Samuel. Kachambona na Esperas na Adirine Saba Igitega. Nika chambona na Makamba nga kumuguiza nga na Jamali nga watazira Mukeya nga kumuguiza.
Urakoze cyane rwose Nduwimana nga mu Kanyosha mu gihugu cy'u Burundi, ugire umunsi mwiza kandi na Noheli nziza mu bawe bose.
Yego namwe murakoze namwe ngaho ku ijwi ry'Amerika.
Turafise kandi na Sofoni ku murongo. Sofoni, kaze ku ijwi ry'Amerika.
Yego mwiriwe, mwiriwe, murakoze.
Noheli nziza kandi.
Natwe mwamwebwe kabisa twese twese.
Uherereye amajehe ga Sofoni?
Yego, nibereye mu gisagara cya Bujumbura mu Kinama.
Mu Kinama. Aho mu Kinama Noheli mwatanguye kuyihimbaza?
Ari abatangwe n'abandi bataratanga, urumva abantu ntibanganya uburyo. Mugabo uko biri kose umuntu arashima.
Ni guca musabikanya duke mufise.
Yego kabisa.
Kuko ngo duke hanira bankana.
Bate na tane tane.
Yego, nuko rero Sofoni, ugaca wifuriza Noheli nziza nde uno munsi?
No munsi kamere ku mujyango wanje wose utumbereye n'ibisanira byose by'umujyango wacu. Nacya nsubira ku mutama nikundira cyane, twarukera ingaho muri Australia kabisa, tigira Noheli nziza. Nacya nsubira umujyango w'amenyesha makuru b'ijwi rya Amerika mu gisata cy'Ikirundi, Igifaransa, Icyongereza na twa filimi zitandukanye.
Urakoze cyane ku izina rya bagenzi banje bose.
Yego, nkacya nsubira umunywanyi wanjye akomeye yitwa Kofi Gasangara muri Konga, aheruka kubura umwana ati niwihangane kabisa, mugabanzi ku izina rya Kinge n'ijyazi cyane. Nkacya nsubira baramwanjye bose baserukirwa n'uwitwa Muhizi Musa, umuryango wabo bose rero nkacya mvuga ati mugire Noheli nziza. Ryamumaranzya nkabona Papa Ferena n'umuryango we wose n'umuryango aserukira. Nkacya nongera nkatashe umuryango wa mabuko wese hatuku umuryango atuka mwose, ndamwifuriza umunsi mwiza wa Noheli. Nkaca nongera nkifuriza abantu bose bataronka ibyo barya cyangwa ibyo banywa cyangwa abari mu mpande zose z'isi, bacomereye n'abadacomereye bose, nkabifuriza Noheli nziza n'abari mu buhungiro bose.
Urakoze cyane rwose, ugira umunsi mwiza.
Namwebwe murakoze mu igoya mukaduha umwanya wo kuvugira ku ijwi rya Amerika kabisa.
Urakoze cyane kandi Noheli nziza ku batwumva bose bari ngaho i Burundi. Kundi murongo wa telefone turafise David. David, ikaze ku ijwi rya Amerika na Noheli nziza.
Noheli rwose kuri mwese, n'abanyamakuru bose b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane rwose. Ni mpora aho uherereye ga David?
Ni mpore.
Namajahe.
na mutito ke charugomo munara uyu
munara ya tibitoke nyene hezu dukimweje dukikino wese
ai mvura ntayi igori nibirera nigaraje wafite ibiri kugwa nabi nabi nawo ni kibazo tu
kazo chamu byifatamo gute muri no minsi heze umwaka
ano no no bo kwifata gute no no ukene gutagenda bayibona nawe sindi nyene imana yonyene
nuko David ukashaka kwifuriza no hinzi zabande uno munsi
ari kuje no era abajondi bose baga muna atitoke watu binanyo n'umuryango wanjye wose uri muri bihugu bitandukanye byo muri aka karere no bava bose ngo ndabaheze n'abazi bose ngo nyine ndayifuriza umunsi mukuru mwiza wa Christmas no guhimbaza ivuka rya Yesu n'ibyo nyine nta bindi
urakoze cyane rwose David ubwira umunsi mwiza ngaha muci bitoke
murakoze namwe
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi rero turaza kubandanya ibiganiro byacu bitandukanye mu mwanya masari imbere mwanya w'amakuru muraza gushobora gukurikira intasho zitandukanye aho tuza kubaha akanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya Noweli nziza Twandanye twifuriza Noheli nziza mwe mutwumviriza muri rya ni ngece saha 12 turaza gukomeza tubaha akanya kugira ngo mubandanye mwifurizanya Noheli nziza kandi mutubwira nuko muri ko murayihimbaza twacasigaje minota 18 kugira ngo ikiganiro muri sanga gihere ariko twandanye twakira amatelefone yanyu hariho Leo Cargo Leo Cargo ikaze ku juri Amerika na Noheli nziza
kwese munyamakuru Noweli nziza ngaho kwishwe rya Amerika
urakoze urakoze cyane uri kwihimbaziza hehe gute
epo dewe sanze ndi ngaho mu gisagara cya Bujumbura ariko natsindiye ruguru muri commune ya Kayogoro muri province ya Makamba sanze mvuka niyo nifuje yuko nogirira Noheli ejo ho bukera mu gute none ngaho muri studio zishwe rya Amerika ngaho i Washington
nukuri turashima tubona bwa keye kandi twizera ko buzakwira neza
Ego ndumva yuko ibintu bimeze neza uturirimbo twa Noheli muriko muradushirira ko natwe turiko turatwumviriza kandi turiko turatunezera
ego none ngaho ahima kamba Noheli ni gute muriko muyihimbaza gute galeo
ego nkuko bisanzwe na ngira ngo ndashimye no kuba ndiko ndavugana n'umumenyesha makuru w'umurundi yumva ni kirundi na neza nkuko bisanzwe mu Burundi umunsi mukuru wa Noheli turawuhimbaza kuko biraboneka yuko abari nk'umunsi mukuru umunyagihugu muco yerekana mukuru usanga baba bafite akantu wisangije mu yindi minsi mikuru bose baritegura haba ku mubiri hanyuma bakitegura ni mu bintu byerekeye ifungurwa nibyo tubona abantu abanyagihugu bariko bariteguriramo ngaha mu masoko turabona ko bariko barasuma ibintu usanga nk'imikeri biharage inyama imikeke ibyo tubona abantu bariko barasuma cyane
ngaho ibiciro byagumye uko byari biri nta bariko barikeka mukiza
oya twaba tuvuga ngo bikitse mukiza aho jewe ndi ku isoko ya Kayogoro yego dufate umuceri waduze kwa amafaranga 50 hanyuma inyama zaduze kwa amafaranga 5 ariko nabyo nyene abategetsi bamwe bariko baravuga bati muraraba ndimu nimuce amaboko aba abene gihugu murabona na mikoro katari kirenga rabe ibiciro bigume hahandi hanyuma n'abanyagihugu bababwiye ati murarabe ntimusesagura ubutunzi bwanyu kuko inyuma ya Noheli muzogomba kubaho
nuko ugaca rero ushaka kwifuriza Noheli nziza uno musigaleo kago
epo njere ho kargo na shata nifurize Noheli nziza cyane cyane umuryango wanje usanzwe uri muri komine Kayogoro muri zone ya Bigina hanyuma muri munanje cyane cyane ndahereje kide yasanzwe abaho nyene igatwe muri munanje na Kije Felix asanzwe yiga kuri iyo lise kominare ya Bigina ngaho mu Kayogoro
mushikanje atanzwe ari Dar es Salaam muri Tanzania nawe nyene ndamwifuriza ati Noheli nziza hanyuma abanyeshuri twiganye muri kuri lycée communale ya Kivoga mu Rutana abo nabo nyene hariho Nyanzi Martin mubona Etienne abo nabagenzi baje bakomeye cyane ndabifuriza Noheli nziza hanyuma ndifuriza Noheli nziza cyane ku banyeshuri twiganye kuri lycée Rutovu muri province ya Bururi ndababwire nti ndabakunda cyane
urakoze cyane gose leo kagongaho imakamba tukwifurize Noheli nziza kandi nabariko baratwumva ni mu ntara ya Makamba mu gihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika ribafise ku muzirikanyi mugire iminsi myiza ihereza umwaka Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turamise kandi Jules ari ku murongo Jules ikaze ku juge Amerika na Noheli nziza aho uherereye
muraho neza muhanze kubasuhuza
turakomeye murakoze cyane urakoze nawe bize bikugendekere gucyo nyene
ndi ngoma mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda Nemerere ye muri bubela tsikisekwe ni mitriya ne heri. Leti za kiriya ko tsike muhire tradite de kra kra kome mu Rwanda na tsi.
Ego. Mukaba rero no musiga juru ushaka guca bifuriza Noheli nziza abandi.
Yego je Noheli nziza ndayifuriza mu Rwanda yose. Yenyiserize n'abantu bari babaye abari mu bitaro no mu gereza abantu bababaye bafite ibibazo by'umwihariko nibo ni cyane cyane
yego urakoze cyane gose Jules ucungira umunsi mwiza kandi na Noheli nziza mu bawe bose
yego nawe murakoze kandi Noheli nziza n'umwaka mushya muhire n'akazi keza muri
rusange urakoze cyane gose Ijuri Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isango no musi tukaba twahisemo guha akaryo umwe mutwumva muri rya nino kugira ngo mutubwire uko miko muri ahimbaza Noheli kandi tubahe n'akandi karyo ko kwifurizanya Noheli ko mufise ku mutima nyuma ya Jules turafite Frederic ku murongo Frederic ikaze ku Ijuri Amerika na Noheli nziza
murakoze cyane Diane
muherereye amajahe
Nereye mu gisagara cya Bujumbura neza neza mu Kanyosha.
Mu Kanyosha havugwa makinga ho mu Kanyosha no heri muri ko murayitegura gute.
Kaje se ntiko tayitegurira neza.
Ngiye mu misa.
Ngiye tagiye mu misa ndumbuye gusenga. Yego nagoma kwisubiza no heri ndi. Abakozi bose bo mu mazundongo bari mu kirango nani kwiteza imbere. Yego ndamwege abo ku gihe Amerika abanyamakuru bayo wewe Diane ni nahabwe
urakoze
amirindi na Oriane Tangishaka na Frederic Nkundikije yego nabandi bose basigaye niyo ngabo bantu zenyi ba arayize igimana ikabo bose bakora ku gihe Amerika kagomba kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushyashya babona
urakoze cyane gose Frederic
hanyuma kandi na Diana nashaka kurenza
ego
urafise umunwanyi wacu agwaye cyane ari bigozi kuri komine busiga yitwa Kuzimia uwo munwanyi ni ntaho nibikora yarabuye udufaranga twakosereho kumutangira mu bitaro tugira solidarite solidarite ikindi kandi tujyane kwa muganga ndetse twarabuze udufaranga two kumuvuza twashaka kutwosaba uwo bisebura wese adukerere tugire tuvuge umunwanyi wacu n'ishyirahamwe nawe ntiteze imbere twagomba kubasaba muzotwungikire umumenyeshamakuru wanyu yitwa Diane Ndose azoze adufatire ifoto mushye kuri bwa buhingangurukana bumenye kuye dutabariza uwo muntu kuko uwambere yaradupfanye ubona we ntadupfane muzuba mukuri
urumva ntitwigaba dufise abaturongora kandi ntireka tuzobaza hama duheze tukubwire
yego mwese akwina ngo karamenye kuri ati mutubaye uwo muntu aragwaye cyane arenge twaramuburiye kose
reka tuze kuguhamagara inyuma y'ikiganiro tuvugane Frederic
yego murakoze
urakoze imana ibahezanye urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho onye ibujumbura
murabagira neza ndazi ibyo ko muzobikora
urakoze ugira umunsi mwiza na Noheli nziza
Yego nabakozi bose mu mazore nyishira mu runani twiteze imbere.
Urakoze gose.
Nawa.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga no munsi n'akaryo ko kwifurizanya Noheli nziza ko kutubwira uko muri komura yihimbaza. Mwari muzi ko mushobora no kudushikira muciye kuri email yacu mwandika kuri radio yacu @gmail.com gutyo mukatubwira ico mwifuza ko tubashikira ku biganiro byacu bitandukanye. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi niki Nyarwanda ikiganiro ni muri isanga turafise kandi Leonidas ku murongo. Leonidas kaze kandi na Noheli nziza aho uherereye.
Yego murakoze cyane.
Uri kuyihimbaza gute?
Ndiko ndayihimbaza neza turi mu mwiteguro. Yego abandi ku ntega mu Kirundo.
Ntega Kirundo.
Eh,
imeje dudukinga ho kuntega ga Leonidas.
Ntaka no kuri turese ibiharage.
Eh.
Iko rino muceri.
Mhm.
Ego kubashoboye ku bashoboye kuronka ho bashobora kurima neza ho bashoboye kuronka ho bari ho abandi kakotesha.
Eh.
Ese no kuri birege n'angora n'twatangwe gufungura ico bitwa umutonore.
Umutonore ni twaduharage dutoto.
Bitoto bitibibisi.
Namakubi urumva caba yabonetse.
Amakubi twatwayarengana.
Mwamwe amaze kuyarengana.
Yego cyane.
Numva Noheli mugiye kwihimbaza neza ngaho ku ntega.
Yego neza kabisa. Sheri ntangora meuretse turafungura neza kabisa.
Yego. Ugaca wifuriza Noheli nziza inde uno munsi ga Leonidas.
Nakuri nifurije bwa mbere na mbere umudamu wanjye twubakanye. Kibiri mana kota. Abana baje babiri na papa. Na mama na tata bukwe na mabukwe bari mu Kirundo ku Karaza busize.
Ego.
Ego bose nayifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha.
Ego.
Kabisa twese dukomeye tugihumeka umwuka wazima ubwa mbere na mbere dushima Imana kuko nta muntu yari azi yuko iyi tariki ya 25 na kabiri kihagimbaza ukuvuka k'umukiza wacu Yesu Kristu kuko ntitwari tuzi ko tuzohashika
bwe. Nibyo gushima, nibyo gushima.
Ego.
Urakoze cyane gose Leonidas abanyentega utijwi rya Amerika yarabafise ku muzirikanyi mwandanye mu ryoherwa n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika.
Hari n'abandi bashaka gutasha nka batatu.
Bavuga ngo ntibaherera mu bindi Leonidas we. Urakoze reka duha akaryo abandi kuko ni benshi barindiriye ku matelefoni. Hariho na Pascal ariko ndi murongo wa telefone. Pascal ikaze ku ijwi rya Amerika kandi na Noheli nziza.
Sibe cyane murakoze.
Uherere hega Pasika.
Rero jemvuka mu ntara ya Gitega kumene giheta.
Hamwe hava amavoka menshi.
Yes, barit.
Noel kaburi kuri himba zaguti. Noel kaburi kuri himba zaguti.
Ungalani magisaga chabu jumbura. Noel kuda himba zane zamu na isawa muhalasi mara kumenga.
Ni kukai furizande unomosi.
Jero jinganda yifurizuma na wanjanganda chane. Itwa kuni nishima kuinda. Nundi wanjanganda mfungi kuikia itwa Benita. Namu damu wanjanganda nimbula kuda shinga mugeet. Wanda yifurizuma ndiyo.
Urakoze cyane rekana twebwe tubikwifurize hama ugira umunsi mwiza mu bawe bose.
Amakoze ngaho kwijugira Amerika.
Yego.
Awa.
Igice saha 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda turaza kongera kubaha akaryo nshuti bakunze bijugira Amerika byo kubandanya mwifurizanya Noheli nziza muri abahagufi rero ya maradio yanyu.
Kazi Yesu.
Sase turaza gusozera ikiganiro muri sanga cuno munsi ku izina rya bagenzi banje bose ngaha Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti bakunzi mwatubaye kandi mu kituri hagufi tubifurize Noheli nziza kandi n'impera z'umwaka mwiza abanyamakuru bacu batandukanye aho bari na mwebwe mu Noheli nziza roje birika neza Eric bagira ubusa Asunta Kabuyi Jean Bosco Ndarurinze Fidelite Ishatse Jean-Claude Désiré Hatungimana Fidèle Nsabimana Evariste Nzikobanyanka Diane Ndonse Moïse Misago Raissel Diane Inamahoro Lucy Mukundwa Alain Yves Irankunda Chrissy Munezero Aho muri Noheli nziza mu banyu no mu byanyu kuri mikrofoni Diane nahaze muhinga bw'ivyuma Fatuma Dimasi Kalala twemituti Noheli nziza igice cya 12 abatanu sakanya turaza kongera tubahe akajyo kukwifurizanya Noheli nziza.